Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu mwiriwe neza. Ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabateguriye. Francine Niyonsaba yagarutse mu Burundi avuye mu marushanwa mpuzamahanga yo kwiruka ku maguru, atahukanye igikombe cy'umukinnyi wa mbere wirutse metero 2000 mu gihe gito ku isi.
Nihoko mondial itashe ku gihugu cy'u Burundi kuva bwitwa u Burundi. Ndagihwe cyane n'umunezero ntafite uko nogaragaza n'abonye abarundi batwenga bose. Ndumva yuko nakoze bidasanzwe nanje ubu ndavuga yuko ntasanzwe ku isi.
Francine Niyitegeka yakiriwe n'abaturage benshi i Bujumbura. U Rwanda rumaze gukingira COVID-19 ku buryo busesuye abaturage barwo 10%. Abarundi b'impunzi 70 bari bamaze amezi 6 mu maboko ya polisi ya Tanzania, ubu baridagadura, turavugana nabo muri aya makuru. Naho muri Tunisia, ubucamanza bwa gisirikari bwafunze abadepite 2. Ikaze amakuru arambuye ni mukanya gato cyane, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika, amakuru yo hirya no hino ku isi. Muri Tunisia, nk'uko maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, umucamanza wa gisirikari yategetse ko abadepite 2 bo mu ishyaka ritavuga rumwe na perezida wa Repubulika Kais Saied bafungwa. Frederic Nkundikije arabagezaho iyi nkuru.
Ibyo bibaye mu gihe muri icyo gihugu kibazo cy'agateka kazira muntu giteye amakenga nyuma yaho perezida afashe ingingo yo kwigungira ko ubutegetsi bwose mu kwezi kw'indwi. Sentare ya gisirikare yafunze Nidala ya Saudi hamwe na Edine Makhlouf mukuru w'umugambwe Karama yama yaneba kuri perezida Kais Saied mu nama nshingamateka. Ifungwa ryabo rishikanye itiri cy'abashingamateka 5 bapfunzwe muri iki gihe. Saudi yapfunzwe yagirijwe utuka abakozi bajeje umutekano ku kibanza cy'indege mu mezi 5 aheze, nk'uko umushingwabanza wiwe yabibwiye itorokanizo ry'amakuru Reuters. Makhlouf nawe yahagaritswe hanyuma akarekurwa mu ndwi iheze igihe yari yitavye urubanza muri sentare, yaciye asubira gufungwa nyuma yaho yankiwe kuburanira Saudi yari yamutoye nk'umushingwabanza wiwe. Itangazo ryashizwe aho na sentare ya gisirikare rivuga ko umucamanza yafashe icyemezo cyo gufunga Makhlouf, amwagiriza ko yateye ubwoba umucamanza wa gisirikare anamwagiriza uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi.
Frederic Nkundikije, komeza utubwira noneho amagorwa y'uyu munyakanadakazi wamaze igihe yarashimuswe n'intagondwa z'abajihadisti muri Burkina Faso.
Ariheze umwaka Edith Sablé yafatiwe muri Burkina Faso agerageza guca mu myanya y'intoki abamunyoroje naho yarazi ko ashobora kwicwa. Uyu mufaso afite imyaka 37 hamwe n'umutariyano Lucha Tacheto bari banyorojwe mu kwezi kwa 12 umwaka 2018 bari mu buseruko bwa Burkina Faso aho bariko baratembera bagana igihugu cha Benin. Ble na Tacheto bamaze amezi 15 bari mu minwe iyo murwi mbere yuko bawuca mu ryahumye bagahunga mu gucagucagu. Haraheze imyaka 6 imirwi 2 intagondwa Al-Qaeda na Islamic State inyuruza abantu mu ntara Sahel igaheza igasaba ingwati imbere yo kubarekura. Bamwe mu banyamahanga bakiri mu minwe iyo mirwi harimwo umumenyeshamakuru mu Faransa Olivier Dubois yanyurujwe mu kwezi kwa 4 ari mu buraruko bwa Mali muri Burkina Faso aho ubugizi bwa nabi bw'umurwi jihad ugwiriye abanyamahanga 10 baramaze kunyuruzwa.
Ijwi rya Amerika. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iratangaza ko yataye muri yombi umuntu ukomoka mu burasirazuba bwo hagati, nayo ni inkuru mugezweho na Frederic Nkundikije.
Bari umunyamahanga wa mbere afashwe ariko akorana n'uyu murwi. Uyu mugabo yahagaritswe n'umunyayordaniya nk'uko byemejwe n'umuvugizi wa leta ya Congo Patrick Muyaya mu kiganiro hayi itorokanizo ry'amakuru Reuters. Yahagaritswe ari mu gisagara ca Masikabe hafi y'umuji wa Beni mu ntara ya Kivu ya ruguru aho umurwi ADF wama wakoze ibitero. Umurwi ADF wa Kisamu rongowe n'abakomoka muri Uganda niwo wagirizwa ubwicanyi bumaze imyaka 3 bukorerwa mu bisagara vyo muri iyo ntara. Mwaka 2019 abarongoye uyo murwi baragiraniye amasezerano n'umurwi w'intagondwa wa leta ya Kiisilamu, naho ishirahamwe mpuzamakungu rivuga ko atavyemezo rifise vy'uko uyo murwi utegeka umurwi w'abarwanyi ba ADF.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3 naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Aho muri hose kandi mudusange no kuri internet www.radioyacu.voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari mu kanya gato cyane. OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima iratangaza ku Rwanda rumaze guha inkingo za COVID-19 zose za ngombwa abaturage barwo 10%, bityo rwujuje umugambi OMS yari yarateganyije kugeraho muri uku kwezi kwa cyenda. Nkuko Dr. Salah Ndungu Ba uhagarariye OMS mu Rwanda bivuga, u Rwanda ni intangarugero mu karere kuva ibikorwa byo gukingira bikimara gutangira mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Mu kwezi kwa gatanu gushize, umuyobozi mukuru wa OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yatanze umugambi rusange wo gukingira abaturage 10% ba buri gihugu ku isi yose bitarenze uku kwezi kwa cyenda, 40% bitarenze kwa 12 gutaha, na 70% hagati mu mwaka uza w'ibihumbi 2022. OMS ivuga ko ibihugu 14 bya Afrika aribyo byageze ku mugambi wa mbere w'10%. Bitatu byonyine gusa ku mugabane wa Afrika byageze ku mugambi wa kabiri wa 40%. Naho u Rwanda kugeza ubu rwabonye inkingo za COVID-19 zigera kuri 3,400,000 zaturutse muri COVAX ya OMS, ikigo cya Afrika gishinzwe gukumira indwara, no mu masezerano bwite atandukanye rwagiranye n'ibindi bihugu. Rumaze gukoresha inkingo 3,300,000 zahawe rero ku buryo busesuye abantu 10% kuri 16,000,000 barutuye. OMS yanzura ivuga ko izafasha u Rwanda kugira ngo ruzabe rwararangije gukingira abaturage barwo 60% hagati mu mwaka utaha. Dukomereza amakuru yacu y'ibiyaga bigari mu Burundi. Francine Niyonsaba yagarutse mu gihugu avuye mu marushanwa mpuzamahanga yo kwiruka ku maguru. Atahukanye igikombe cy'umukinnyi wa mbere wirutse metero 2,000 mu gihe gito cyane ku isi. Yakiriwe n'imbaga y'abaturage benshi i Bujumbura. Mugenzi wacu Eloge Wilika neza yaduteguriye inkuru irambuye.
Amateka numugisha ku Burundi iki gikombe mubona igikombe gitashe ubwa mbere mu gihugu cy'u Burundi.
Uwo ni Francine Niyonsaba munanutse mu Burundi kazi igihe yaratahutse mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu ageze ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cyitiriwe Melchior Ndadaye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Yari akikijwe n'umuvyeyi nyina mubyara umukuru w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana n'abandi bategetsi. Yagarutse ku mateka yandikishije muri ameza aheze yibutsa ko ari iteka ku gihugu cyose.
Aho nahereye mu gihugu cya Amerika nkahatsinda metero 3,200 birengako, nkagenda mu gihugu cy'Ubufaransa nkakoze 3,000, nkongera nkahatsinda kandi nkongera nkagira n'umwanya mwiza cyane ngira 5 mu myanya nyaruka ku isi. Nkavaho nkajya mu gihugu cy'Ububirigi nkatsinda iyo metero 5 kandi ukaba ari umwanya mwiza w'uno mwaka. Sinagaruke ngaho, naragiye mu gihugu cy'Ubusuwise aho hose nagiye ndaca nongera ntsinda kwarukondera amanota ashobora kumushikana muri finale kugira ngo mpiganigwe iki gikombe mubona igikombe gitashe ubwa mbere mu gihugu cy'u Burundi. Natsinze ku 5,000 akaba ari gikombe kidasanzwe gitashe ubwa mbere mu gihugu cy'u Burundi.
Naho icyo gikombe ari ryambere gitashe mu Burundi haragaheta umwanya wa mbere ko kugeza ubu ku isi yose mu mahiganwa y'imetero 2,000. Niyonsaba yabonye muri iyo ntsinzi hagena inkino zihuza abantu.
Sinahagarukiye ngaho, naciye ngenda mu gihugu cya Croatia aho novuga yuko nakoze ibintu biboneka gake, aho nashoboye kugira umwanya wa mbere. Ubu umurundikazi ari wafise umwanya unyaruka ku isi ku 2,000, aho nashoboye kugira umwanya ungana n'iminota 5 n'amasegonda 21 n'ibijana 56. Ibyo ntibyaribwo bibeho nka ku isi. Ni koko mondial itashe ku gihugu cy'u Burundi kuva bwitwa u Burundi. Ndagihwe cyane n'umunezero ntafite uko nogaragaza kuko intsinzi yiwanje nayibonye mwo ibintu byinshi. narabonye abarundi batwenga bose yaba bari ngaha mu Burundi abari mu mahanga ndumva yuko nakoze bidasanzwe nanje ubu ndavuga yuko ntasanzwe kwisi
nkuko yemereye ko akatabonetse byabonekeye no kubana izinzi baje kumusanganira bamwe babwirijwe ariko benshi ku bugombe bwabo kuva ku kibuga cy'indege ugaca ku mabarabara yinjira hagati mu gisagara cha Bujumbura abato n'abakuru abakenyezi n'abagabo abakomeye n'aboroheje bari bagandagaje bamuhamashi mu gihe yarengana ari mu modoka ari hejuru apepe yabaje kumwigina abandi bamwe mu baganiriye n'ijwi rya Amerika
y'Imana yuguruye nta wugara igitangaza cyabereye cyabereye cyaboneka hano mu Burundi mu gisagara cha Bujumbura bataza kumwicubahira kuko Imana yaramudugije kuko Imana yamudugije nta umusubiza hasi bose cyancano gwaruka ukura amaboko mu mpuzo
wabonye ko abarundi basigaye bakunda abakinyi bacu cyangwa basigaye bakunda abarundi babo niwe murundi wa mbere tubonye yarafise koroteje nk'iyo twabonye
turanizerwa cyane n'insinzi ya Francine Niyonsaba umwana wacu umwana twareze ateye iteka igihugu yerekanye yuko nabigeme bashoboye n'isi yose ibimenye
dufatiye ku mashusho yabonetse ku mbuga ngurukana bumenyi izinzi ry'abantu byakiriye Francine Niyonsaba yaheruka kuboneka mu myaka y'ubutegetsi bwanya kwigendera Pierre Nkurunziza yahora arongoye Burundi yaje kwakirwa kenshi avuye kuzana ubushimwe mu bihugu bitandukanye harimo iz'imiryango rukristu canke abahora baje kwakira bakuru b'ibihugu byo mu karere bagendera igihugu nk'uko biherutse kuba umufasoni Suluhu Husamya Hassan arongoye Tanzania mu rugendo yagize mu gihugu cy'u Burundi kibanyi mu kwezi kw'indwi guheze imbere yuko atahuka umuntu aturuka mu ntara y'urugimo buseruko yarakejwe ku mbuga nkoranyambaga n'abantu benshi hatibagiwe abategetsi barimo president Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe ubu bari mu rugendo muri Amerika bitabiriye inama ya ONU igira 76 y'abakuru b'ibihugu n'amareta eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Francine Niyonsaba yagarutse rero mu Burundi avuye mu marushanwa mpuzamahanga yo gusiganwa ku maguru ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye mukurikire ibyuko yakiriwe ku buryo bw'umwihariko Radio Ijwi rya Amerika Impunzi z'abarundi bagera kuri 70 bari bafungiye muri kasho ya polisi ya komine Kibondo muri Tanzania bararekuwe umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin aratubwira neza ibyabo
Izo mpunzi zari zimaze kirengo cy'amezi 6 mu gasho zifunzwe kubera amakosa atandukanye harimo kwagirizwa guhungabanya umutekano mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutendeli kuri biro y'igipolisi twasanze bamwe mu mpunzi barangije igifungo ariko baritegura gusubira mu nkambi basiguriye Ijwi rya Amerika zimwe mu mpamvu zituma bafungwa
kagira nk'ubwo gasanga ngo baraje ngo nibisuma ntitumenye iyo bivuye kandi ubwo nta n'ikigwanisho na kimwe twebwe twahunganye mugabo tukagira nkuko tugasanga barimo baratwagiriza ibintu by'igwanisho kandi hano igipolisi kirahari gisungusungu kirahari mugabo nk'ivyo byose bakagira iki bakaduha bakaduta kw'amakese kweri turevye ivyo byose bivana na gahaho hotelo turimo turagira iki turimo turabona
nkambi narayitorotse mu kuvuga twebwe ukuntu dukora mu nkambi kubera usanga kunje badupokereza nta mahera turonka yo kwisaidira nk'ubu je mfise umugore afise imbanyi na nabuza amahera kumugurira igitenge kubera na umugenzi yambwira ngo hari umugabo afise ikazi hegereye inkambi nyene nari ngiye nyene guca amahera nakora bibiri ku munsi ndabona ati kweri ubuzima umugenzi nabo tirekanze gukora yo ku munsi nta
nubundi baguma badufasha bo tufasha nyene bakaza baraduha ibintu bikwiye ibyo bakaduha ama bakaduha nizo nkwe bakadufasha hanyuma tugateka
icyo twosaba UN n'abajeje umutekano ko basaba yuko abo bantu baze baratwara ubukesikesi kuntuzenya ku gipolisi aho bo nyene baze bishikire kuwo muntu bahashike barabe ingo amatatu bafitaniye nabo bantu siyo ngo baze baratwara amakesi
umuyobozi w'igipolisi muri komine Kibondo bwana Simon Mwakalinga mu kiganiro yahaye abanyamakuru yasiguye ko muri bo abagabo ari 75 n'umukenyezi umwe yemeza ko mu gasho hasigayemo abarenga gato 50 atararangiza ibihano bafatiwe izo mpunzi zatawe muri yombi mu ntango z'umwaka turimwo w'2021 aho benshi muri bo basanganywe makosa y'ubusuma guhohotera abakenyezi guhungabanya umutekano no gutoroka mu nkambi
walioko magereza na jumla ya wafungwa imfungwa
abari mu gasho ibitigiri ni 77 amwe mu makosa bagirizwa no kwinjira mu gihugu cya Tanzania badakurikije amategeko ubusuma busanzwe nubwo gukoresha imbunda ibindi no gusohoka inkambi badakurikije amategeko
mengine ambayo ni kawaida katika jamii unajua tuna kambi ziko hapa kwa hiyo hizi idadi ni pamoja na wakimbizi walioko makambini
bwana makaringa hamagarira impunzi kubahiriza amategeko kugira babe mu buzima bwo mu buhungiro atankomanzi
unajua yale makambi ya wakimbizi ni kama kijiji
urazi zijya nkambi zimeze nk'imitumba isanzwe none wibaza ko mu mitumba wobuza umuntu gusohoka biragoye cyane abasohoka ni benshi cyane natwe nta buryo bundi dufise kiretse kubafatira ku mabariyeri gukora isakwa mu bijiji bituranye abo dufashe duca tubafunga ngira abandi bamenyereho ariko dusaba abarongozi b'inkambi kumenyesha abarundi yuko gusohoka inkambi ariko murazi neza yuko hari amategeko y'impunzi zisabwa gukurikira neza buri gihugu gifise amategeko yacu n'abene gihugu ntibaba mu gihugu cyabo badakurikije amategeko
kama wa Tanzania kuna mipaka kwenye swala zima la ukimbizi
abafatigwa ibihano kenshi bacibwa kiringo cy'amezi 6 mu gasho iyo bamaze igifungo basubizwa mu nkambi kubandanya n'ubuzima bwo mu buhungiro abakeneye gutaha mu Burundi nabo baratahanwa iyo binyuze mu nzira zitaganwa n'amategeko uruko mwaka utashye arafungwa barenga gato 20 ibitigiri dukura mu biro by'igipolisi komine Kibondo bagirizwa amakosa atandukanye mu ntumbero yo gukomeza umutekano mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi naho benshi muri bo bidoga yuko bafungirwa ubusa babatinyisha kugira bahunguke ku bwinshi kuva komine Kibondo mu ntara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania James Jovini kubwijwi ry'America
mukomeje kumva radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko ubuzima gakondo bufite akamaro nibwo mugenzi wacu Fidele Niyongabo aganiraho n'abatumirwa babiri uwa mbere ni Madame Jeanette Karire umuyobozi wa societe Karire Products akaba kandi ari ikegera cy'umukuru w'ishyirahamwe ry'abagwizatunga amahinguriro n'abanyamyuga mu Burundi ari Bujumbura mu Burundi wa kabiri ni Dr Raymond Muganga umwarimu n'umushakashatsi muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'ubuhanga bw'imiti farmasi ari Kigali
ubuvuzi kavukire n'ubuvuzi bufatiye cyane cyane mu bumenyi kama hanyuma no kubitegwa ubimeza kama nibyo nimwe nkabijya tuvuze kama nibyabayeho nibyariho imbere yuko yisi tuzi ngahanye ibaho nibyariho imbere yuko twebwe abantu tubaho abantu mu myaka itandukanye nibyo twasanzeho nibyo tuzosiga nubwo bumenyi rero hanyuma ejo hariho ibyigwa n'ubushakashatsi busa bufatira kuri kubwira bisumbije kubera ubwo bushakashatsi ubu unyi tugezeho bebo ariko koko ni ubuvuzi kama canke ubuvuzi nibyo kuva na kera n'ubuvuzi bushasha bw'abazungu bufatirako niko nobisigura muri ayo majambo
yego namwe Dr Raymond mwo bisigura gute ubuvuzi nibaza mu kinyarwanda ko muvuga gakondo
kose shide kubasukana nyabaza kubisangiro banje Madame Jeanette Karire ubuvuzi gakondo twabona kandi ubuvuzi twakubwira bacu bivuga ngo n'ubumenyi batutse kuri bo byatugira kujyana kwa vo mu karo kuko bwo kubikora kera kuko kandi bisonga ni Madame Jeanette Karire ibyo bavuga ko bagenda bigiye kubona ubuvuzi bushya tukabona kandi ko bifite n'akamaro ko n'umuco wacu bari mu basonje usanga ahandi hose habari ubwo buvuzi nkaikogitubashekaaeuri mu zambi rya mbere kuko uri hafi yabo uhindutse kandi bugaramyumvire yabo cyane cyane usanga muri sosiyete barimo abana bashinzwe kuvura navuga ngo bakaba bazwi ko aribo mushinga ariyo navuga ngo sigi cyangwa se uruhare bafite muri sosiyete runaka barimo kugira ngo babungabunge amagara y'abantu
bwo babunganira gute Madame Jeanette Karire bwa ubuvuzi kama bwo babunganira gute ubuvuzi bw'ikizungu batwumviriza
ubwa mbere na mbere ubuvuzi kama cyo kimwe n'ubuvuzi bw'ikizungu ubuvuzi bw'ikizungu buvura indwara imaze kubonekeza bitavura nibiboneka ku ndwara tuvuge nka malaria hariho ubushuhe hariho kumeneka umutwe hariho murumva yuko ubuvuzi bw'abazungu buvura ibibone ibyibonekesha ku ndwara ibyo umuntu abagwaye mugabo ubuvuzi kama ubwa mbere na mbere bifatiye ku ngaburo ibyo umuntu abakeneye kugira beho kugira umubiri wiwe ushobore gukora neza ingaburo sinzi ko mu kinyarwanda bakivuga gutyo mu kirundi tuvuga ingaburo nibyo bijya by'unyunyu umubiri ukeneye buri ingaburo bijya by'amagufa uyu muntu ukeneye koza umubiri bifata mu ngaburo rero ubuvuzi kama bikora cyane mu gukinga mu koza umubiri no mu kunganira umubiri kugira cyane umubiri ntugware kandi umere neza nagira mvuge cyane ku byerekeye ubuvuzi kama bufatiye ku mfungurwa murazi yuko umufilozofe yatanguye ubu buvuzi tuzi bw'ikizungu yavuga ati mu kifaransa bavuga soit ta nourriture soit ton médicament et ton médicament soit ta nourriture no vuga yuko bavuga ko ibyo ufungura bikubera umuti hanyuma uyo muti ube ibyo ufungura iyo onye no vuga yuko ku buvuzi kama ariko bukora cyane rero iyo turiko turavuga ubuvuzi kama cyane twavuga ko ari ingaburo zikoreshwa nk'ubuvuzi muri iyo ntumbero ingaburo nkaba nk'ibyayi dufata nk'igisura umuntu aba gikoranwa nk'icyayi ntaba gikoranwa kugira yivure diyabete cyangwa yivure umutwe uburuhe cyangwa umutwe wamenetse cyangwa yivure igitigu aba gikoranwa kugira agire amagara meza ubuvuzi kama rero icyo bwunganira ni ukugira ubuvuzi kama bukora ku magara meza bufasha ku magara meza ariko ubuvuzi bw'ikizungu buza gukiza kandi buda magara mu kirundi avuga ngo amagara n'amazi yasesetse ntusubira kuyayora amagara n'amazi aseseka ntuyore rero ubuvuzi kama mu gukinga no mu gufungura neza no muri izo ngaburo ni ukugira tugabanye indwara ntizije ziri mu mfungurwa umubiri ni ifungurwa ibyo icyo gisuru ni ifungurwa bavuze muringa ni ifungurwa bavuze umugombe sinzi ko mu kinyarwanda bavuga gutyo umugombe ni ifungurwa ibintu byinshi ugutwi kumwe ni ifungurwa imbere yo kuba umuti uba ifungurwa
namwe Dr. Raymond ko mubibona mubona bwunganira gute ubwo buvuzi gakondo bwunganira ubuvuzi bw'ikizungu
icyo nakongera ku byo avuze madamu Jeanette Karire nicyo gihe koko iyo miti iva ku bimera gakondo itangwa mu ifungwa ariko ni uko itandukanye nanone iya kizungu kubera ko menshi bakuye hasanga kugira ngo uvure indwara runaka tuvuge urwaye malariya imiti gakondo ushaka gutuma urwaye malariya ushobora kuba usanga kugira ngo agire imirire myiza cyangwa se ubuzima bwiza ariko nanone ikaba itandukanye n'ikizungu kuko yo ni uruvange kidavuga ibinamashi mu gifaransa cyangwa se menshi cyane mu cyongereza n'ibintu byinshi bivura ibinyabutabire binyarwanda na rekomforo zitandukanye bivaho rero ko imbangira byinshi usanga bitandukanye usanga nk'umutima cyangwa se biri gusanga ugasanga kandi ushobora kuba byagira byinshi bikora mu mubiri w'umuntu uburyo bushobora kuba n'umuti utavuye malariya uvuye icyarimwe n'umuriro uvuga ibyo mu gifaransa cyangwa mu cyongereza rumba rero ngo iba ari imiti ifite ubushobozi bwinshi kuko ifite byinshi binavuga biri hamwe bishobora kuba byarafatanya kugira ngo bihabwe kurushaho nk'uko kimwe kimwe byerekeye imiterere yayo bigaragara ko nanone hari indwara buriya tudashobora kuba twavura n'imiti yashyizeho gushobora kuba bavuza imiti gakondo bivuga ngo ufite umwihariko wayo kandi ukora none imiti tugira kizungu yaturutse kuri iyo miti gakondo bivuga ko nubwo nyine ni intangiriro ndetse usanga nk'abantu bafunga abantu batandukanye ku byatsi bavuga ngo iyo kuri twakoresheje gakondo ku buryo twakoresheje cyane igihe kizungu intangiriro y'iyo miti yose niyo yaturutse nyinshi usanga n'ubwiganda gukora imiti tugereye kuri iyo miti ya gakondo ikintu ashaka kuba yatandukanye rero none ni uko iyo miti abantu bayifata
Ego, tuza ku mirongo ya telefone dufise kome, kome uratwumva?
Ndiko ndabumva neza cyane.
Kome uhamagaye urihe?
Niwe nkora dubujumbura ariko nsanzwe mvuka mu ntara ya Muyinga.
Ego, ufise akabazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro ushikiriza?
Nubwo nsa kamwe n'abaza batumire.
Ego.
Niwe umuntu agwaye akoresha umuti, umuti wa umuti kama. Umuntu agize cyo akeneye cyo uburwayi agakoresha umuti kama agakira. Ndenda bila kwenye 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 kwa muganga wala yuko mita kwenye 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 mwili.
Mwa mwishura madame?
Ego bila kenewe chani. Yuko umono akoresheje imiti kama kugira yivure ikiniki niki. Ugandore ataza kuba yakoze ama examen, ama test. Aka abazi isari parizu. Hanyuma kugira yemeze yuko ipeneza. Ni jiza yuko asubira kwa muganga. Ukagira ayandi maexamen, ayandi mateste, kugira urabi teneze yuko wakize. Niwe meze yuko umaze kumvaneza mumubiri ngo wakize kino. Utegerezwa rero kuvuga kugenda gusubira kwa muganga. Muga kuri kiranwa. Jewe ngini ngurana nabantu baza kundondera. Babwira ubufite umuganga ariko aragukuriza ukaza ntugire ngo jewe ndagukiza byose kubera je sindi umuganga rero ukaza nkaguha ukeneye ukabifata bya kuguye neza wakize usubira kwa muganga kugira wemeze yuko wakize kuko
murakoze
cyane.
Ego dufite kandi Desire uratwumva?
Ego ndavumva.
Desire uri he?
Ego ndabahamagaye ndi ku mugwa mukuru wa politiki igitega.
Ufise ikibazo icyimvi
mu Burundi yari intererano nagomba guterera kumure ko bijanye n'ubwo buvuzi kama. Mu bisanzwe ubuvuzi kama ni bwiza cyane na cyane cyane kuba bukoresha nababwiye ko sanswe ndi umuntu asanzwe akoresha imiti kama mu kuvura abasanzwe bagwaye indwara zitandukanye. Icyiza cya mbere navuga rero nk'intererano yo kuvuza imiti kama. Umuti kama wa ukoresheje ku rugero rwiza noneho neza urakuvura kandi nta novuga nti nturi nefase ku magara y'umuntu nta nuri kizi zishobora kugaruka biturutse kuri wa muti w'ikiruwe kama umuntu aba yafashe bitandukanye n'umuti w'ikizungu wo mutusanzu uhinguwe ari gitabo nasomye nabonye ko ibice 40% by'abantu bapfa bahitanwa n'indwara ziturutse ku miti y'ikizungu baba barafashe.
Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu, amakuru yo muri aka kanya nahahumurije, mbashimiye ko mwayakurikiye. Mukomeze rero mugubwe na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mugire umugoroba mwiza, murakarama.